Tanzio indundi culture amakuru mu kirundi
tubahe mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba kuri uyu wa mbere ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru hari ingwara ifata impenite y'amakenga aborozi bo muri komine Mutambi ntara ya Bujumbura basaba ko huboneka incanco zayo hagataho ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubworozi bwaheruka gushikiriza ko bene ibyo bitungwa bibangamirwa cyane cyane n'ingwara izwi nka karanda k'impene n'intama ariko bukemeza ko incanco zihari mu gihugu ihona ry'ibiti byavamwe imbaho nimwe mu ntambamye ku bakora umwuga wo kubaza mu ntara ya Bubanza ibyo bica bituma ibiciro ku mbaho n'ibindi bisa navyo bidu Gushikobo abakora uwo mwuga bavuga ko usigaye ucumbagira ngo hamwe botoregwa kuba abashinga amateka bose umukuru w'igihugu kubereka abasuma yamavuga ko azi cyane cyane abanyuruza amafaranga yo kubaka ingomero z'umuyaga nkuba bagashengezwa abona bagiye guserukira urunani Burundi bwa bose mu matora yimirije aho murajya kumva icyo bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Bujumbura bitabiye iyo myiyamamazo bavuga ko muranabimenyeye iminsi yose ya mbere turavuga ku nkuru yihariye inkino iyo umunsi tuvuga ku rukino rwo gutera igisa n'icyumo kizwi nka javelo mu rurimi rw'igifaransa ibyo byose ni muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na Kofi Olivier Rubera-Intwari irijwi ni Odilon Nkejimana mu kanyamu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe nari mpejeje kubibashikiriza mu ngingo nkuru nkuru zano makuru bamwe mu borozi bo muri komine Mutambi ntara ya Bujumbura baratewe impungenge n'indwara ibangamiye muri kino gihe bitungwa by'impene abanyagihugu banegura ko muri kino gihe niyo bituye abaganga b'ibitungwa batabaronka byoroshe bagasaba ko tunganywa itangwa ry'incaco ubuyobozi bujejwe iby'ibitungwa muri iyo komine ya Mutambo mu ntara ya Bujumbura buhamagara aborozi kwitwararika gutandukanya zimaze gufatwa n'izitarafatwa jando jena himana
yangwara cegiye kuraba yaje yadukije yadukije
abone babo banyagihugu bo muri komine Mutambu mu ntara ya Bujumbura bavuga ko muri kino gihe ibitungwa by'impene bibangamiwe n'indwara abatangura bavuga bimwe mu bimenyetso biranga iyo ndwara
utangura kuyibona ko ubuherehere ku munwa hamubwo buherehere bukabandanya bukura kavyimba bugatuta ugashumenga ni nk'umuntu yafashe intoze amahwa akayitabura ku munwa gashivyimba rero umuntu azusanga rero yatuse gose ugasanga noneho n'ururimi hari n'igihumengo ntishaka n'ukuntu
Aicho aborozi berekana nuko iyo ndwara irangwa muri ico gice haraheze ikiringo cababa ukwezi kurenga bene ivyo bitungwa bakanegura ko niyo bituye abaganga bo ku mitumba bibagora kubaronka
ntibasirikira ngo barabe ibitungwa naho batuma ko baze ko kuvura igitungwa kugira umubone nk'abahati mugabo umuganga ndamaza kumutuma ko nyitura zirenga zine ariko yaranse ko
aborozi basaba ko ho bamahimiriza kugira abaganga baboneke hanyuma gaheza hagatangwa n'incanco
tubarira leta ko himiriza abo bantu bavura ibitungwa bakabandanya basirikira mu mihana kuko babashinze atari bake abo baganga bazi kugira intungwa zacu ntizihone
umuyobozi arabi by'ubworozi muri komine ya Mutambu Desirenzi Sabira aremeza ko iyo ndwara y'impene bayizi agahamagarira aborozi kuja baravanguriza imaze gufatwa n'izitarafatwa hanyuma gahumuriza ko imiti iriho hamba bakaja baritura abaganga b'ibitungwa aranongera akavuga ko ibijanye no gutanga incanco bamaze kubishikiriza ababakurira kuko ari kibazo kibarengeye ko aborozi rero baba barihangana ariko bakaja barakurikiza impanuro baja barahabwa mu kwirinda iranda gatagiyo ndwara
nayo ubushikiranganje bujejwe by'ubworozi buvuga ko ingwara zibangamira impene cyo kimwe n'intama ari ingwara mu gihugu ya karanda la peste de petit rumi na mu rurimi rw'igifaransa mu kiganiro ya radio indundi kiritire umuyobozi ajejwe iby'amagara y'ibitungwa muri ubwo bushikiranganji Desire Ntakirutimana yashikirije ku incanco zako karanda zihari akanongera koko leta yihaye ihangiro ryo ko mwaka w'2030 itazoba ikivugwa mu Burundi kurikira Desire Ntakirutimana twashimye kugaruka ku ibyo yari yadushikirije mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka
impene n'intama ni bitungwa bidakara cyane kugwara cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi mugabo navyo ntibirakwara hariho indwara imwe izikarira cyane iyishitse mu gihugu ibitungwa nka byose biragwara iyo ni indwara bita peste de petit rumi akaranda k'impene n'intama buri mwaka turacandaga impene zose bere dufise umugambi w'uko mu mwaka w'ibihumbi 2030 iyo ngwara yoba yaranduwe n'imizi mu gihugu cy'u Burundi itakivugo twihaye gushika muri 2029 tuheruka kugira mu mwaka uheze isekeza rusange y'ugucandaga iyo ngwara tugeze kuri faze nshatse tubazifise z'uko tuzo twaraba uburere bukarirwa gusumba ubundi bugacha bibwo tuzo twacandaga hamaze kugira amasekeza ashika kuri 5 mu gihugu izo turiko turagiburiro ni amasekeza novuga yahantu hamwe hamwe usanga ko karirwa gusumba handi aho nahantu usanga hari imbibe ugasanga kumbure twegeranye n'ibihugu bidacandaga neza aho rero turatwashira ingufu gusumba kuraba ko ataruja n'uruza ruba haba n'umujanye no gucandara hariho n'ahantu usanga hari amasoko manini manini hahurira ibitungwa bivuye mu burere bwinshi mwako karere iyo soko ibirimo turagize ingufu kugira ngo tutsi tuhacandaga cane tongere tunakurikirane turabe ko ngo bitariho hariho n'ahantu usanga hari amabagiro abantu tubahanura ko ni igitungwa kirwaye mwoca babimenyesha abajejwe iby'ubworozi
Uweri Desire Ntakirutimana n'umuyobozi ajejwe iby'amagara y'ibitungwa mu bushikiranganyi mu byo bujejwe harimo ubworozi Naye mu bijanye n'ibidukikije bamwe mu bakora akazi ko kubaza ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza bavuga ko ako kazi muri ino myaka gasa na gacumbagira biturutse ku iduga ry'ibiciro by'imbaho canke kena ryazo muri ino myaka abo bakora ako kazi basigura ko iryo duga ryo bari tumwa noko bimwe mu biti bivamwe imbaho vyahonye bagasaba ko ivyo biti byosubira kugwizwa n'inkuru ya Ejide Nahayo
bamwe muri abo bakora uwo mwuga wo kubaza ku mugwa mukuru w'intara ya Bubanza bemeza ko muri ino myaka ibiciro kumbaho bibandanya biduga ku rugero ku bwabo rutamenyerewe Victor Roman Irambona amazi imyaka yababa 40 akora ako kazi
natanguye gukora akazi k'ububaji mu 1985 twebwe ntituramenya ko ari biti byabuze cyangwa ko ari intoze urabona nkuru bahagwa mu mukaru twese twarugura 2008 cyane nk'amezi nk'atatu ni nk'atanu mbere arenga hafu mwaka uburugurwa 18-20 imadiriye kuri metero zine w'ibicuru igereveriyo zimbaho zisanzwe kwahagurwa 3-4 ubururi ku 2008
bino kandi ni nakore imindi ku mana amazi imyaka 15 akora uwo mwuga aho ku mwuga mukuru wa Bubanza bibona
baho zarabuze cyane cyane mbere aca ku rugero mbere ugwa hejuru cyane kwe nuko nyene uravye nyene no ku masoko usanga nyene atazi hari urabona ubwa mbere hariho amasoko menshi ugasanga aho imbaho nyene z'ubwoko bwose amagereveriyo imyarangabo imkratusi ariko rero ubunye ubunya turavye nk'uno munsi wasanga nyene ibiti by'imkratusi kugusa nyene nibyo mbere ubunya unyene bimeze nk'ibihari ukebuke naho nyene
abakuru dandazwa gubikoresho byo mu mazu bikomoka mu mbaho bavuga ko kuzimba cyangwa ikena gimba ku isoko byatumye akazi kabo gacumbagira nk'uko bavyemeza
biratugora gose kuko ntabakiriya benshi tukironka kubera ibiciro batavyemera imbaho ziraboneka mugabo ziboneka bigoranye je nibaza ko ari ibiti byaheze kuko ziva kure usanga ziviyo ku ntamba muzandora ubu nta biti bikiri hafi ngaha
kugira imbaho zisubire kuboneka ku isoko bano hari ico babona cokogwa
burakwiye kasa kuri kwa banyene ukuntu nyene buguza imbuto bo numbering hane tayene n'amashyirahamwe amwamwe ne agafasha nyene nkaho nyagihugu akabaha nk'imivyaro y'ibiti ku buntu nyene nka kujyanya nyene umukuru w'igihugu nyene yakunda kubivuga
aye bubanza abakora bimwe muri ivyo bikoresho berekana ko nk'intebe zo mu nzu hamwe n'imeza bizwi nka salon bigeze kuba bigugwa amafaranga y'amarundi 400,000 ubu ivyo biciro bikaba vyigwijwe na kabiri muri 2017 Leta yatanguje umugambi wo kugwiza ibiti no gukingira ibidukikije biciye mu mugambi we Burundi urambaye leta ivuga ko umugambi wo kugwiza ibiti muri rusangi wagenze neza nubwo hari ibindi bice ibiti byateye muri uwo mugambi bitaboneka
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu arabandanya kuri Radio Indundi Culture mugashobora kuyumva kuri FM 88 n'ibice bibiri muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho canke 99 n'ibice 9 mu zindi ntara zigize igihugu cy'u Burundi mu makungu mukatwumva kuri Indundi Culture akaburungu kome mu bijanye na politike urunani Burundi bwa bose ruraraje ushinga n'ibiturire byibonekeza mwiyubakwa ry'ingomero z'umuyaga nkuba mu Burundi ivyo byashekirijwe no rurongoye ku munsi wa kane w'indwi twarangije mu myiyamamazo yabereye mu gisagara cha Bujumbura. Patrick Nkurunziza akaba yavuze ko mu gihugu runani gotogwa mu matora yimirije gosa umukuru w'igihugu akarufasha kumenya abakora ivyo kugira bashengezwe, ariko bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Bujumbura babona ko abotogwa bo kwitwararika n'izisanzwe zihari kugira ibikorwa bisaba umuyaga nkuba badakora muri kino gihe basubire kubirangura. Diodoni Niyanzigamiye.
Iribwa ry'ibiturire mu iyubakwa y'ingomero z'umuyaga nkuba mu Burundi bimwe mu bihangayikishije runani Burundi bwa bose, ivyo vyashikirijwe n'ururongwe mu myiyamamazo yabereye mu gisagara ca Bujumbura ku munsi wa kane w'indwi iheze. Patrick Nkurunziza akavuga ko abanyuruza amafaranga baheza bakayabika mu mazu, akabamenyesheje ko runani mu gihe gotogwa mu matora Burundi bwimirije gusa umukuru w'igihugu akarufasha kumenya abakora ivyo kugira ngo bashengezwe.
Baba bari amabaraje bose barimo abaryibiturire abanyuruza n'abasesagura itunga ry'igihugu bazofatwa nk'abasi b'igihugu, abo nabo bazobihanganira. Umukuru w'igihugu yabivuze neza ati abasumba bose amera barayivye bayarundarunda mu nzu. Arongera avuga ko najya mahera yose mva makungu amadevize nayo bayageje mu nzu mbere ahindura n'amahera mugabo byagumye kwa kundi gusa dusaba umukuru w'igihugu ko twereka ibyo bisumaho biri byifatire.
Bamwe mu banyagihugu mu ntara ya Bujumbura banegura ko kubera iyo nyifato n'iziriho zitabungwabungwa, ivyo bigatuma haboneka umuyaga nk'ubudakwiye ku banyagihugu. Uyu numwe mu banyagihugu muri komine Kabezi intara ya Bujumbura.
Nk'urugomero rwo kumugere ntibarusukura rimwe rimwe mu mwaka nino bararekerana no kuzura ibyondo ndetse bituma nitanga umuyaga vuba muke kuraho urankora ko ari benshi ndetse bituma bataboronka bose. Turabona ko n'izateganzwe gukuba zitaba zikorwa nkumva ko bari amahera yose.
Uyu we wo muri komine Mutimbuzi muri iyo ntara nyene avuga ko arico bahahombera mu gihe umuyaga nkuba udakwiye mu gihugu. Yemeza ko hari imyuga badakora biturutse ku igenda ry'umuyaga nkuba, ari naho asaba abagiye gutorwa kwihutira ico kibazo.
Nta n'umwe adahoma n'utatunze umuyaga nkuba arafise telefone hari gihe afise programme zo gukora n'umuntu wavuganye ahantu telefone yanjye karonda yishaje akantu. Abantu bato bato bajumwa imishatsi gusudira badandaza amata abo barahombye bose.
Gushika ubu igihugu c'u Burundi hari ingomero z'umuyaga nkuba kimaze kwiyubakira, hari n'izibikorwa bibandanya nk'urwa Jiji Murembwe aho ateganije ko ruzotanga megawate zababa 50. Hari n'umuyaga nkuba igihugu kikura ku ngomero ziri mu karere nk'urugomero Rusumo Force rwubatswe ku ruzi Kagera, ariko ibice bibiri n'uduce 4% vy'abanyagihugu nibo baronka umuyaga nkuba mu Burundi.
Nayo umwe mu bazitoza ku giti ciwe Diodone Nahimana amenyesha ko niyizegwa nk'umushinga amateka mu vyazoshira imbere ari uguharanira gukingira agateka kazina muntu ku buryo atawosubira guhagarika umutima kubw'ivyiyumviro vyiwe icari n'ahari. Ikindi yashikirije kuri uyu wa mbere ashikiriza imigambi yiwe nuko azogendera mu makomine atandukanye kugira amenye ibibazo bihanze abanyagihugu
mu makomine ashika cumi n'imwe y'intara ya Bujumbura n'imiburiburi rimwe mu mwaka. Izogendera ikomine yose abaze amategeko yose turatora yuko ariko araborohereza cyangwa ibyifuzo bafite cyangwa ibyo ariko barasaba mu ntamuntwaro y'aho hantu basanzwe baherereye. Bijyanye n'ibintu bikurukuru birashinga ku mutima wanjye nibaza yuko igihe abantu bari mu nzego zose z'ubuzima bw'igihugu babishyira ku mutima igihugu cyacu cyokogorora nuko dusubira gusaba neza yuko ubuzima ikatihabwa. Nta muntu n'umwe muri kino gihe muri kino gihugu muri ino si ku bw'ikibanza afite mu bijyanye by'ubuyobozi bw'igihugu afite uburenganzira bwo gushobora guhohotera ubuzima bwa kiremwamuntu uwo ari we wese, naho hoba ari yitwaje bijyanye n'amakosa uwo muntu yaba yakoze cyangwa ibyo yaba bivanye n'ibintu two turasanga mu gihugu. Kanaka bamba bumva kugaruka ku mutima ko bashobora gutakaza ubuzima ku bw'ibyiyumviro byabo ku bw'icyo bari ku bwo aho bava.
Nayo umugambwe CDP uranegura ibyo wita ihohoterwa rikorerwa abanywanyi bawo mu ntara ya Makamba. Aniseti niyo nkura burongoye avuga ko ibiriko birakorerwa abanywanyi b'uwo mugambwe bitandukanywe n'amajambo avuga ko ari meza yashikirijwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'uburongoye umugambwe uri ku butegetsi hugurwa imyiyamamazo haraheze kiringo kingana n'indwi.
batware bo hasi ibyo umukuru w'igihugu avuga cyanke urongoye umugambo uri kubitegetse avuga bica mu gutwi bikarenga mu kundi uko turavye amajambo meza bari bavuze ku itariki 9 z'ukwa gatanu nitwari tuzi yuko twogiye ku kibuga tugasubira guhohoterwa umugambo w'inseruka rukame CDP warahohotewe muri commune Marangara ku mutumba Kageni aho urongoye umugambwe Saint David de Kuro mutumba yaje akabuza abariko barigisha umugambwe akongera akabaka amakarata y'itora twaraho hotewe muri commune Musongati kuri uyu wa kane aho mustanteri yabwiye abarongoye bafunge imodoka y'iwacu ari yimpinga Kayove imara amasaha 3 ihagaze ngo gishobora kujya kuvuza umuziki mu barabara dica muri commune Musongati atabimenyesheje aho yaradutesheje umwanya n'abanywanyi bari baturindiriye dusanga batashe mu rutovu ku munsi wo kuwa kane nyine abariko barigisha umugambwe babiri babonye ugwaruka rw'imbonera kure baza bazanye ibiziriko ngo bagomba kubaboha ngo batware kubafunga hakiye havyukuru hagarara rw'abanyagihugu ntibababoshe mugabo bateye ubwoba baca bagenda batabandana ico gikorwa mu ntara ya Kayanza komine Butaganzwa na komine Rango abariko barigisha barabirukanye ngo batezwe kuzana urupapuro rwa mustanteri kugira ngo bigishe umugambwe abanyagihugu nta mpapuro za mustanteri basaba mu myiyamamazo na meeting uramenyesha ntusaba uruhusha kugira ngo nimuhagonganire n'ubundi mugambwe nera kama indongozi zo hasi nizo mbonera kure ko botegerezwa kubahiriza ijambo y'urongo y'Uburundi n'ijambo y'urongo y'umugambwe wabo
hagata ubushikira nganje bujerwe by'intwara hagati mu gihugu ari nabwo bukurikiranira hagufi ibikorwa by'imigambwe n'iby'abandi bariko bariyamamaza burashima ingene ibikorwa byo kwiyamamaza bimaze indwi bitanguye biriko biragenda ubwo bushikira nganje ariko buriyamiriza ibikorwa byo kutihanganiranira bijya biribonekeza umushikira nganje Martin Iteretse yabwiye amenyesha makuru kuri uyu wa mbere ko ababikoze bamaze gushika kanwa munyamiramabi Norris Nduwimana
Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru umushikiranganje Martin Iteretse yavuze ko mu ndwi heze abahiganwa bibiyamamaje batekanye muri rusangi mu gihugu ico yiyamiriza nibikorwa byihohoterwa bamwe muri abo bagirirwa mu bice bitandukanye by'igihugu kubwiwe bitose kazimye yamamazo
hakagwi kahungabanije abo mu mugambwe SNL hagakomereka abantu batanu ikizina kumpanda komine ntara ya Bubanza abashwaniye ibibanza byo kwiyamamarizamo muri komine Sare muri Bujumbura na Gihanga ibubanza abatabuye amakarata yitora ukirasazi muri Gitega ikivoga muri Rutana nimugwi ntara ya Cibitoke hamwe n'uwashatse bandanye yiyamamaza amasaha yarenze kuri Nyanza Lac mu ntara ya Makamba
ibi rero abahiganwa bamwe babyagiriza abatware bahabera imyiyamamazo hamwe n'ugwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD FDD ibyo uwo mutegetsi yamara yamirira kure
discipline mbonera kure zifise uno munsi turamaze kandi inama nyinshi ari n'abarongoye umugambo CNDD tuvugana kubijanye n'ukungira abantu bategezwa kwigenza burya hariho n'amakomite bashize ku mitumba atiwe discipline atuma abahora bigenza nabi nka bose barabihe ubu njo tiko turacungana n'umuntu yakoze iki kugira turabe n'iryo havi dusanga ari umuntu yambaye umupira w'imbonera kure atayimbonera kure kona vyo nyene birashoboka
ico bikoze umushikiranganje Niteretse yemeza ko abagirizwa ibyo bikorwa byo kutihanganiranira kubahiganwa bamaze guhagarikwa bashikanwa mu minwe y'inyamiramabi ariko guhamagarira abahiganwa basanzwe bari no mu ntwaro kuguma bakora kuneza ya bose ataho begamiye
bisaba ko tuguma turabavye uje ntwaro inyamiramabi bagume bari odesi dolamere ntibaje kwipfa yanga mu bintu bidapanze oya hamwe abantu bazovuga ati twari ronse kuri matari yadutwaye ne kino mu gihe cy'amatora kwiyamamaza yaramitse neza
mundu ya mbere y'imyiyamamazo kubahiganirwa ibibanza by'abashinga amateka n'abari inama b'amakomine mu matora yo kuwa gatanu ruheshi kuza yatanguye ku munsi wa kabiri w'indwi heze imigambwe 9 urunani rw'imigambwe bitiriye Burundi bwa bose n'abigenga batatu nibo biyamamaje mu gihugu cyose kubwishegeranyo gitangwa n'ubushikiranganje bujejwe intwaro ya hagati mu gihugu unakurikiranira hagufi ibikorwa by'abiyamamaza bwiteze yigera kuri 13 itegekanya kwiyamamaza muri indwi itanguye
Radio Indoni Culture, à la voix de mon
Elle est bonne, l'expiration! Oh, pas de pénalty ici!
Mwamaze kuvyumva numwanya w'inkuru yihari je vy'inkino twama tubashikiriza iminsi yose ya mbere umunsi tukavuga ku rukino rwo gutera igisa n'icyumo bita Javelo mu rurimi rw'Igifaransa urongoye umugujejwe imyimenyerezo ngororamitsi mu bushikiranganje mu byo bujejwe hari mu indero avuga ko utera ico gisa n'icyumo hari amategeko yisunga nko kutarenga umurongo wa waciwe kuko bigabanya amanota Salvatore Gashaka ashikiriza kugo rukino ruriko rurasubira inyuma afatiye nko mu myaka iheze inkuru ijanye n'ivyinkino y'uwo munsi twayiteguriwe na Olivier Kwizera
Urukino rwo gutera icyumo bita Javelo n'urukino rusaba ingufu mu mitsi yo ku maboko kano mu bitugu. N'urukino kandi umunonotsi wagabwirizwa kuba afise ubuhinga kuko igihe ateye icyumo hari umurongo ntarengwa nk'uko bivugwa n'umukuru w'umugujeje imyimenyerezo ngororamitsi mu bushikiranganje bw'indero.
Icyumo ari yo Javelo abo kumva kimeze nk'icyumo hanyuma hariho aho bayitera baba baciye haba hariho imirongo twita secteur de lance hanyuma rero uteza kwitera aho nyene ukaza uriruka uyifashe neza hanyuma ukarekura urekuye rero hariho umurongo naho nyene ntarengwa
kubibaza inge n'icumu ritewe rigwa Salvatore Gashaka avuga ko hari ibyo baraba kugira bamenye ko ryaguye neza
uraritera hariho inge nigwa iyo iguye itanguje ubusunwe ico gihe ntibaheza ngo bawe bagupimire iyiguye itanguje isonga aho baragupimira kuko iba yagiye neza
ikindi yerekana nuko watsinze aba yateye kure kurusha abandi
bamenya ko yatsinze ari uko bamupimi akabona yuko yarushije abandi niba bari 40 twebwe turaba uwateye kure gusumbya abandi hanyuma aca babaye wa mbere ubumukurikira ntuje yamukurikiye kandi mu gutera kure wa mbere yateye ku metero 49 hamubona gashatera ku 48 n'inusu urumva wa mbere ni uwateye 49 wa kabiri cyangwa uwo 48 n'inusu wa gatatu uwateye 45 wa kane uko nyerezwa cyatu batondeka ingene bagiye bararushanywa mu gutera kure
Salvatore Gashaka avuga ko uyu munsi ari ubudasafati ingene aho hambere ugo rukino rwakino
ingufu dufise ubu ntizisa niza kera nibaza yuko ingene abari baba bafashwe ubu nabakera urabona ko hariho ubudasa uravye ingene ari manasiyo zimeze ukaraba n'ingene gikuriro bana bari bafise cakera n'icubura urabona ko ariho
Urukino rwo gutera icumu rwashinzwe kuva mu myaka y'amajana 78 imbere y'umuzo wa Yesu Kristo ku isi aho hari ku mugabane wa Buraya mu nyuma rukwiragizwa ku yindi migabane icumu ryakoresha ico gihe ryaba rikozwe mu rubaho aho ryahavuye risubirizwa n'irikoze mu cumu iryo cumu riba rifise imetero ziri hagati ya zibiri n'igice na zibiri zirenga k'ibice 40 iryo cumu kandi rifise amagarama 400 y'uburemere
Olivier Kwizera urakenuye ni nahana makuru twari twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi kuri uno mugoroba garukiye nkengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya nkengurukire kandi Kofi Olivier Rubentwari yamfashije amajwi arabashikira Odiro Nkejimana nayo abashikirije ndabifuriza amahoro iwanyu mubandanye mu gihugu n'ibiganiro bya Radio Indundi Kiritu